ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza mdikuwa na Venist Nshimi ima na mdikuwa na mtuwe na kuri FM jana na kane ni biche vitatu na umu burundi turi kumirongo migufi ya shwe tuwezo kumye torchum ni kenda na makumya vili nebjiri dori jingo mulu tukwa ba tegurie umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa dusharize gisagara n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukawa twara kwinjira mashugari nga mamajina tandatu kukira igisagara cha Bujumbura tuge iyindi shusho n'iyindi gisagara biteye imbere ku isi abari gisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyu muri shyirahamwe ryitwa Sanu Conservative Tuse twese biratwerekeye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wele kumakuru avuga hajya no hinga kwisinda kumwe na Diane nini na hazwe
amakuru ya tutura here ku mugabane wa Afrika Mitchad yatanguye gushumbusha abagizeho ingaruka n'ivyaha ndengera butungane vyegekwa kuri Sen Abre yaoze atwara ico gihugu abazoshumbushwa barenga 10,000 aba barimo inzira karengane zapfungiwe ubusa abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Sen Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwa amaza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 n'200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cyane ugereranije n'ayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'ababyipfuza kugera ino saha, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza kubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Ise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengera butungane birimo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kimwe muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandariye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19 yari yashyiriye umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho perezida w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushyira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwiheze ni abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko. Ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano cy'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe itegekanye igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa biteye intege abari muri uwo murwi n'ubutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa Ghana ishobora gu guta kaza imiliyari zitatu n'amamiliyoni umunani madolari ya Amerika hifashanyo ya Bank Mondial. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi zuko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana bigenze uko nk'uko urwandiko rubandanya kubivuga. Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo. Ibanki y'isi yose ntaco iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana, gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi irutse kwemeza. Ikigega FMI na cyo cavuze ko atacu tuvuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa. Mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo. Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza. Senare muza makungu mana vya hasepeyi ya soyu mutahe ugu hakarika indongozi zivili zo mgizirikare chuburusia Sergei Kobilashe na Viktor Sokolov bagiri zohara lunini muvitero vya misire urusia bugagazi kuvyo mavyo miyaga muwa muri Ukraine hagati ukweze kwichumi komu yuhumbiwi na milongiwi na kabiri nukwa gata tu komu yuhumbiwi na milongiwi na gata tu. President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilianeza ingingu ya hasepeyi yugu usohorero mutahe awa wategeti burusia. Abitujo kuga rwego rwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Rusiya umaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha. Bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Rusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine. Mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro i Lahe mu Burundi yasohoreye umutahe president w'u Rusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajejuge sata cabana mu Rusiya. Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa y'abana ba Ukraine. Hagati aho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suwede bwo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suwede yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigera 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongri yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suwede iza muri OTAN. Ubute vyakwemerera Suwede kuba umunyamuryango wa OTAN vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe vyabona ukwinjira kwa Suwede de muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya. Suwede yari imaze ibinjana bigera kuri 2 atawe yegamiye mu by'amashyirahamwe arimo izya gisirikare nka OTAN. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suwede na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suwede yari yatebejwe na Hongri yakweze amaguru mu kwiyemerera nyuma yaho Tokyo iyemereye bitagoranye kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN. Mu minya ko ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kugenda.
Urakoze Diane nini na hazwi mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umuryango umwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurengo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibunyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu. Umuryango umwe bw'Uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagira abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma.
Itangazo ryawo umuryango umwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimazeyo imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye. itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose z'iyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ku ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Ministre Sunaki yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasabwongera mu Rwanda n'inyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ije ni Mukankusi.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunaki irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunaki yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganyijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Eugene Mukankusi, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Burikaneza.
Muri nama mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo n'abwira abakuru b'amazone n'amakaritiye ntibazohave bavuga ko batahaburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isuku rike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange, abashinzwe zone mwipange, abashinzwe karitsiye mwipange, ibi bintu bizobakorako. Ubu nari mvuze kandi ndashobora no kwandika umukari. Mwipange, karasa ni 45 days. Kolera ni umucafu. Kolera ni indwara y'umucafu. La maladie de mensale, nayo amaso muyoka kugwara, nayo nyene se la maladie de mensale. Nababwiye ko igisata cya Bujumbura ari kinyuri cy'igihugu. Imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uza bakungu, bishobora na ndaye ugashyikira mu gisata cya Bujumbura. Bazokora bacyahe. Bashyira mu mucafu, reka rero icyo tubigire binyaruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera n'aho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku isaga ubutunzi bwavuze twumvikane mbere y'abandi kuko barabisa umusanyi wanga mushyira umaramara mwabona mwamba ngameshe mwese zera aho mwaciye mwaciye mu myanda kugira ngo ugire isuku bisaba kuri igihugu giteye imbere tugenda hajya muri santere z'ubunyatsi hajya abantu barabuze umukubuzo ugugwa nahira ugugwa nahi zenda ugwenda ubakire se muri nikubuzo ndayibakire hanyuma bashaka kwakubuza none urazi ugiye kuramutsa umuntu ugasanga hari umwanda wasubirayo aza kwanduza indwara z'umwanda ibihumbi bijya gutagwaye inda ikananga ndayibona nazihishije njyewe nshuti ndabona ko nyadukiza korera kuko nasanga ari mu myanda mugashimisha ku banyamahanga baza uwo munyamahanga azoza ahantu kuburira mu nzira nshya utashobora gusubira umutara kuri imbere yawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwijwe ijya Amerika ko icyo kibazo cyunyurwa n'amasosiyete yo gutwara iyarara adakora icyo yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaho tuza gutora iyarara gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu b'inyenegihugu bashaka iyaranje kubona bajya baritwara n'umutwe niba bashaka baritwara n'umutwe hafi baritwara aho bari bababujije nyine ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurego y'abantu imvura ibyiga kibitwara igenda nyine irasibye imifurego usanga yatimye
nukuragura aho duta iyo yarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga ko babita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igiturizo biriko birabyihe ariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike ugasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ndwara ya korera hamwe n'izindi ndwara z'isuku rike
aho muraro ukaba basongwa cyane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana iyo munyene Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateye ikibazo cyane gose nk'ubu tuba twayera mu barabara turondera amazi dukoresha nawe urundi wowe ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronka yo gukoresha mu muryango nka twege tufise nk'ama wese mu mpango mu nzu twoje tubaho gute ya ngwara tuzobura ya ngwara gute kandi ya mazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura
umuntu w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete
hanyuma rero twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Kangura rero ntimwaba mushaka ba mukerarugendo ntagire ahantu na hamwe ushobora kubona umwanda muri igisagara cya Bujumbura. Nta kugira inama na meza jewe umunsi umwe muzobona najya kuyikuburira hajya imbere ya ideyari murahabona je ndiko ndikuburira n'umwe sizobwira umuntu n'umwe kandi ntutoze kunda ntutoze kuko bitarakunaniye reka ndabyikoreye nzoza ndabyikoreye kandi ndazi ko uwo muntu azota mbere tushobora kujya guhamagara abanyamahanga ahantu hari umwanda si ukora icyo gihugu cha igikunde kuko hari iso mudashira mashuko nokwera mutanga kuko iso kundu ragishariza kwera iso mudashira mashuko kwirembo nokutereka ndapari kimenyezo kuko mudakunde igihugu
kafatiwe ku matohoza yo mu 2023 iki kwa Merse cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 ku 47 za Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje muri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku isuku yo mu mujyi wa Bujumbura hatangiye gahunda yitwa dushalize igisagara no mugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
nakumanda bavire yuko suga mbere ndabikoze nibikogwa twamadukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibiti twebwe dusanzwe mu mucyazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dushalize igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga 600 kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye iyindi shusho y'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
nakuma ndababwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyacu igisagara cya Bujumbura ni igisagara cyacu nta kindi gisagara tuzoronga nta kindi gihugu tuzoronga atari igihugu cyacu Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishyura kurondera ubumenyi tukaba tunatemera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kibuze n'icyo igisagara cyacu kibuze nacyo gituma twegugwa rukatuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nzi ko dufise ingufu kurusha iz'ababyeyi bacu kandi twe dufise akazoza keza dushobora kuba twabikurikirana dushobora kuba twabyigisha n'abatoya bacu hamba igihugu kikabanda yagitera imbere igisagara cyacu kikabanda yakiba ciza nobabwira yuko ni ibikorwa twatanguye twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tuba tubikora kandi tuzobana tubikora si mu gisagara gusa cya Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari igisagara cya Ngozi cyangwa igisagara cya Gitega n'igisagara cya Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi tukorwa twatanga tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indi uyibashyigikiramo ibyo mukoresha mubikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ubwa mbere nagomba shimire nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruriko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi dushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama akanadushigikira hama akanatugendera hama akanadutera intege nacyo gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama akaca biturosa tukaca tubandanya duteza imbere igihugu cyacu twibaruze
meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mujyi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he n'iyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mujyi w'itwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose fate igihugu nko mu rugo habariho umuvyeyi habariho abana twebwe meri ya Bujumbura umuvyeyi wacu iyo umuvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategereza kumushigikira hamba twebwe icyo igisagara kidutuma tutegereza kugikora cyane kuko umuvyeyi wacu hamba kampani bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nk'ugwaruka cya tugira iyacu kuko biraryoshe duca ahantu heza biraryoshe dutemberera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo ingufu z'iwanje naratereyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namara ngo ndabwira yuko twebwe ugarwa go misagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu n'acho ke tuma abonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cyacu kandi isagara ni cyacu na kindi gihugu tuzoronka na kindi sagara tuzoronka atari kitufisi
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanu konserne tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubwaka kanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane nande ndabashimiye namfashe kano kanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umubyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere reka ntidushoboye hamba no guheza kuzoheza kuba n'imana izagira abariko barakora
muri Tanzania muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashimwe muri Tanzania 200,000 impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania James Jovene
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania bivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi iteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake ayo kandi azoba harimo n'ibiribwa bamaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu nze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Europa International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iyo jambo
natambuye inisiala wamekuwa wakitoa pesa kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye anajiandikisha kurejea kwenda Burundi
tunaleta hasere ya ulitanga amahera kuri buri muntu wa kumutwe wa buri muntu
rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe
serikali zimeshafikiana
leta zamaze kumvikana
bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba se
nayo misiga izunga tubona tari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashinye amahera cyangwa bagende wabo ni gukiba agenda bagacya twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yataba ringora n'azituwako nawo kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tugira amagogo dufise nga tugomba yuko bodo sikiri imbere batavugira neza yowe ni ikadushongera umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana ikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
umunsi mwiza n'arikina Vinicius Nshimiyimana.